Ugo rugendo rw'abakirisu katolika bo mu mihingo itandukanye rwaherere ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Abari bagwitabiriye bagenda baravyina indirimbo bongera banavuza ingoma n'amafirimbi. Abakirisu bati naca tuzindukanye ku musozi wa Siyoni atari gusabira igihugu amahoro.
Jiwe njemva mu ntara ya Mutimbuzi muri zone Rubirizi. Haba nje kwifatanya n'abandi mu kigisagara kubera kitagendwa. Budusabe umuvyeyi Bikira Maria wenyene ngarabe ibikwiye ari vya turose.
Yesu aduhe amahoro nico gikuru ca byose. Abo bose baba ariko baradadaza bumvira umukama Yesu. Kuko imbere y'Imana nta numwe asumba amategeko y'Imana.
Tugasabira amahoro abo bose baba bagifise umutima w'ukwicana, ukwigungira ko ukuti ukwikunda ntibakunda abandi kugira ngo bahinduke nk'abemera Imana. Turembeza tagukekereza ko ibyo byose bizoshoboka.
Ugo rugendo rwari rwateguwe kurangirira mu gasengero ka Bikira Maria kari Gikungu inyuma y'imisaha herejo na Musenyeri arongo ya Diocese ya Bujumbura Evariste Ngoyagoye.
Nuko rero handi hato turaza gushikira hariya no ku gasengero ka Bikira Maria tumusabe abanaje duherekeze.
Ariko ntivyo havuye bigikunda kugo rugendo rusozeregwa muri ako gasengero kuko inkuka ya misa igeze hagati habonetse abantu baza babwira abajeje umutekano muri Monsieur Gikungu ko hari akagwi kagizwe n'abantu bagera kuri 40 bo babari bafise umugambi wo kugandagura Musenyeri Evariste Ngoyagoye bakoresheje amagrenade. Uno ari no mubaburiye aremangiyo nkuru
bashaka Musenyeri niwe bashaka kubera kungira ngo bahagarike guhagarikira amatora bace batubwira yuko tumaze gushikanga hanye kushengero agapima kuvuga ivya tiki ukuta tutangula gutera kavuma itwiba abali bafite adi magrenade na bari bahagaze hinge
mwari gutera kavuma igute
twaduhagaze imigwimigwi ni hajya abatanguye kuvuga ivya politique cyo tutangura kuvuga he none no mushingiro sige bigisha mu politique twaje kuvuga bijembo y'Imana none mutangiye kuvushira mu ivyo bintu hari umuntu yarafite phone yaca bafona uba misore bakaca baza rero nabo bakaca batangura rero gutera ya magrenade nabuze amahoro ndavuga toya aya mahera ya marasuku mvuma nemera ngende mfine iyo nzara none akirinda bivuga iyo aba ntasenga Imana kabisa iyo hari mfisi kingera ntacyo navuga kuko urabona nabo twari kumubona babona kandi bisanzwe.
Musenyeri Evariste Ngoyagoye arongo ya Archidiocese nkuru ya Bujumbura musiguro yiwe yaremesheje abakirisu ko batotwagwa n'ubwoba muri bino bihe vya politique igihugu kirimwo yongera abatumirira kubaha kiremwa muntu.
Muri iyi minsi turabona ngene abana tutagisonera ibiremwa by'Imana hariko ararengerana ko twigarura ko duhinduka tugasonera Imana yaremye ubwoba ni bwinshi mu mitima y'abantu. Kwa hivyo tukumva, aliko tumenye ko Imana iri kumwe natwe. Mureme, rema kuko mukama iri kumwe natwe. Mwizigire rero.
Patiri Arkade ni mubona, icegera c'urongoye abakirisu b'abarayike yahamagariye abanyepolitike b'i Burundi kuja hamwe bakumvikana kugira ngo habone kumutekano abantu bagasubira kuduza ikivi abahunze nabo bagahunguka. Patiri Arkade yibukije kandi abanyepolitike bahoze mu mihari itandukanye ya Ekleziya Katolika ko ari indagano baraganiye Imana ngo kuri ubwo babwirizwa gukubitiza agatima mpembero bakarabamarira ari mu banyagihugu gutyo bagatanga amahoro. I Bujumbura, Diane Ninahadzwe ku bw'Ijwi ry'Amerika.